Ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiye Imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyarwanda Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kid yatawe muri yombi n'igipolisi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kugenzura imipaka n'abinjira ku butaka bwayo mu Rwanda. Nyuma y'imyaka 30 n'umwe genocide yakorewe abatutsi ibaye, ubuyobozi buvuga ko hakigaragara ibibazo bikomeye by'ingengabitekerezo ya genocide.
Kwa n'undi musore w'imyaka 26 wari inzoka ku mugaragaro, bamaze batise kurya inzoka, aravuga ngo ari inzoka nk'uko bazarya abatutsi. Izi mvugo rero twagiye tuzibona.
Senateur Jean-Pierre Dusingize Mungu uri muri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu, ijwi ry'Amerika, yakoze iperereza ku nkuru ijyanye n'ingengabitekerezo ya genocide mu rugo rw'abashakanye.
Amakimbirane yabo yari ashingiye mu kudahuza ingengabitekerezo bitewe n'ibintu twanyuzemo. Umwe ati njye nari iki, undi ati nari iki, bikazana umwuka mubi mu rugo. Nta n'ikindi kintu cyabiteye ni kudahuza bishingiye ku moko.
Bituma basenya burundu.
Barashenya ariko.
Inkuru irambuye ya Eric Bagirubusa, mwumva ku byo burambuye mu kanya. Ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Diane Nini Nahazwe.
Amakuru hirya no hino ku isi tuyahere mu y'umutekano muri Siriya amaze kurwa mu gushamirana kwadutse mu ndwi heze hagati y'abajeje umutekano muri ico gihugu n'abayoboke ba President Bashar al-Assad. Yavuye ku butegetsi biciye muri coup d'etat barenze igihumbi. N'ubwa mbere imishamirano muri Siriya ihitanye abantu bangana gutyo mu kiringo c'imisi mike muri no myaka 14 iheze Siriya iri mu mudugararo. Abaranira agateka kazi zina muntu muri ico gihugu bavuga ko aba igihumbi barimo abasivil amajana 745 bagandagujwe amasasu y'abarashe n'ibigira nkana kandi babegereye. Barimo kandi abajeje gucungera umutekano w'ico gihugu 125, abandi 148 nabitwaje ibirwanisho bashigikiye Bashar al-Assad yavanywe ku butegetsi mu mpera z'umwaka uheze. Ivyo umutekano tubandaniriza muri Amerika aho rwego rujeje gucungira umutekano w'abategetsi batandukanye barimo president rutangaje ko gwarashe umuntu rukeka ko ari cihebe. Uwo mugabo uyo bakomoka muri leta ya Indiana yarasiye mu icungararo y'ingoro ya president wa Amerika White House mu bucagucagu bw'ejo kwa Mungu inyuma yo guhangana n'abajeje umutekano. Itangazo ry'urwego rucungira umutekano w'abategetsi ba Amerika rivuga ko igipolisi gikora mu icungararo ya White House cabwiye abagize urwo rwego ko kibonye umuntu asa n'icihebe. Abagize urwo rwego bariko begereza ahari umuduga wiwe. Uwo mugabo yaciye asohora ikirwanisho yari yitwaje atangura kurasa, nabo baramusubiza ariko kumukomeretsa. Igihe kurasa na kwaba mu cagucagu bwo kwa Mungu, president wa Amerika Donald Trump siho yari muri leta ya Florida. Ijuki Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya n'amakuru y'ijyanino ku isi. Turagaruka hanyene muri Amerika aho umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Marco Rubio yarayashitse i Jeddah muri Arabia Saudite agiye mu biganiro vyo kuraba ingene intambara y'Uburusiya na Ukraine yohera. Ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu buvuga ko kuwa gatanu w'indwi iheze Rubio yakoranye ikiganiro cyo kuri telefone na mugenzi we wo muri Ukraine Andriy Sybiha, amubwira ko president Trump yifuza ko intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya ihera kandi vyihuse. Muri ico kiganiro Rubio yamubwiye ko impande zose zibwirizwa gufata ingingo zituma haboneka amahoro arama. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika muri Arabia Saudite yajanye n'umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano wa Amerika Mike Waltz hamwe na Steve Witkoff, intumwa idasanzwe ya President Donald Trump ku bibazo ca Ukraine n'Uburusiya. Witkoff yabwiye amenyesha makuru ko uru rugendo rugamije ahanini gushiraho ikirangaminsi c'intambwe zoshikana ku masezerano y'amahoro n'izoshikana ku gahengwe k'intambara. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abategetsi batandukanye b'ico gihugu nabo baza gushika muri Arabia Saudite uno munsi kuwa mbere. Abategetsi baherekeje Zelensky barimwo Andriy Yermak ajeje ibikorwa vyose mu biro vyiwe kumushikiranganje wo kwivuna abansi Rustem Umerov n'umukuru w'ibiro vya gisirikare Pavlo Palisa. Inyuma y'urugendo rwa Zelensky abategetsi bamuherekeje bazoca baguma muri Arabia Saudite kugira ngo bakorane ibiganiro n'intumwa za Amerika zizoba ziri muri ico gihugu. I Vaticano abaganga b'umwungere wa Ecclesia Catholica Papa Francisco bavuga ko yatoye mitende cyane. Itangazo baraye basohoye rivuga ko inyuma y'indwi zirenga zitatu amaze mu bitaro uwo mukambwe w'imyaka 88 yatoye mitende cyane ugereranije n'uko yari amaze iminsi ameze kandi imiti yamuguye neza. Bavuze ko yaraye asinziriye neza atamucano afise kandi amaze iminsi afise oxygen ikuye mu maraso. Itangazo ryabo baganga rigira riti ibi bitwereka ko umubiri wiwe uriko wakira neza imiti tumuha. Basiguye ko naho bishimiye intambwe yateye bidasiguye ko atakibangamiwe. Kuva yinjiye ibitaro igenekerezo rya 14 z'ukwezi guheze kwa kabiri n'ubwa mbere abaganga biwe bavuze ko umubiri wiwe uriko wakira neza imiti. Umwungeri wa Ekleziya Papa Francisco agwaye indwara y'umusonga ivanganye n'ubwandu bwonona ibihimba vya kirimwe.
Urakoze Diane ni nahazwe ya makuru mushobora kwasanga ku rubuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo kona
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru igipolisi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kugenzura imipaka n'abinjira ku butaka bwayo ise cyatangaje ko cyataye muri yombi umunyarwanda Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kid. Nubwo igipolisi kivuga ko Ishimwe yinjiye ku butaka bw'Amerika mu buryo bukurikije amategeko, hari amategeko amwe amwemerera kuhaguma ati tubahirijwe Diane nini nahazwe.
IC ivuga ko yafatiye Dieudonné Ishimwe w'imyaka 38 muri leta ya Texas iri mu manuko bwa Amerika igenekerezo rya gatatu z'uku kwezi kwa gatatu nyene. Itangazo gico gisata risigura ko Dieudonné Ishimwe yarondezwa kuko yatorotse ubutungane bw'u Rwanda. Ico gisata kivuga ko Ishimwe yatorotse kandi yari yararungikiwe umutahe wo kwitaba ubutungane bw'u Rwanda kubera icaha ico gisata gishira mu mugwi wo gufata ku nguvu. Josh Johnson atwara vy'imfata kibanza igisata ca police ijeje kugenzura imipaka ya Amerika n'abinjira ku butaka bwayo muri Texas. Muri iryo tangazo yagize ati abanyamahanga bahunga ubutungane bw'ivyo bakoze bamenye ko tuzobafata, tuzokwama dukorana n'abajeje umutekano haba ku rwego rw'igihugu amareta n'ibisagara kugira ngo dute muri yombi kandi twirukane ku butaka bwacu abashobora kubangamira umutekano w'igihugu cacu n'ikibano cacu. IC ivuga ko Ishimwe naho yinjiye ku butaka bwa Amerika biciye mu mategeko, hari amwe mu mategeko ya Amerika amwemerera kuhaguma yaho nyanze. Itangazo gico gipolisi risigura ko igisata c'inyamiramabi muri Amerika FBI mu mfunyafunyo cagize uruhara mu ihagarikwa giwe. Kubw'itangazo rya IC ubutungane bw'u Rwanda bwasohoye umutahe umurondeza no kumuhagarika itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 ko mu 2024. Inzego z'ico gipolisi zavuze ko mu kurindira ko arungikwa mu Rwanda azoba aragumye mu minwe yacu. Dieudonné Ishimwe yamenyekanye cyane ku izina rya Prince Kid. Yavuye mu Rwanda inyuma y'igihe yamaze apfunzwe kubera abakobwa bari bamwitwariye bamwagiriza ihohotera rishingiye ku gitsina yoba yarabakoreye yihetse nyuma y'amahiganwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Rwanda yahoze ari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ikigo cyategura Miss Rwanda kuva yafungwa ayo marushanwa yakurikiranwa n'abatari bake hirya no hino ku isi mu rwego rw'imyidagaduro ubutegetsi bw'u Rwanda bwaciye buyahagarika mu buryo bwise ubw'agategekanyo
mu Rwanda nyuma y'imyaka 31 genocide yakorewe abatutsi ibaye haracyagaragara ibibazo bikomeye by'ingengabitekerezo ya genocide ibyo bikomeza kugira ingaruka ku bashakana badahuje ubwoko Kigali Eric Bagirubusa
Imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi mu Rwanda igaragaza ko ibipimo bw'umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda byazamutse cyane nk'imibare iheruka yo mu mwaka w'2020 ya Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge yagaragaje ko ubwiyunge buri kuri 94.7% nk'uko bamwe mu bayobozi b'igihugu bagenda babitangaza mu mibanire y'abanyarwanda hirya no hino bishobora gutanga indi sura ku bumwe n'ubwiyunge Nuna manyungurana bitekerezo ku miterere y'ingenga bitekerezo mu karere haribwe ingamba zafatwa mu kuyikumira abadepute n'abasenateri bagaragaje ko ingenga bitekerezo ya genocide igihari kandi yagira ingaruka mbi Senateri Jean-Pierre Dusingize mu ngubarizwa muri komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu byagaragaje bimwe mu byo basanze mu turere 15 hirya no hino mu gihugu mu baturage bagera ku 3500 bahuye nabo
Ariko ya n'undi musore w'imyaka 26 wari inzoka ku mugaragaro Ramaze batise kurya inzoka aravuga ngo ari inzoka nkuko bazarya abatutsi izi mvugo rero twagiye tuzibona
Ku ruhande rwa ijwi rya Amerika yakoze inkuru y'iperereza ku ngingo ijyanye n'iyi ngenga bitekerezo ya genocide kuri ubu haraho bikigoranye ko badahuje ubwoko bashakana nk'umugabo n'umugore Emmanuel Ndayisaba w'imyaka 48 atuye mu kagari ka Gitaraga mu murenge wa Masaka ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali Ndayisaba ni umunyamategeko w'umwuga wahoze mu barwanyi b'umutwe wa FDLR aza gutahuka ku bushake muri 2003 asubizwa mu buzima busanzwe impapuro z'inkiko zigaragaza ko yari yarashakanye na Alphonsine Umutoni babyarana abana babiri kubera ikibazo cy'amoko ntibatindanye Ndayisaba yadutekerereje uko byamugendekeye na mbere yo gukora ubukwe.
So the date tuyishyizeho hashira ukwezi nta communication iri hagati yanjye n'utwa shakanye. Nibwo yaje arambwira ati anti wanjye Jennifer yanze ko tubana ko yavuze ko nta bukwe buhari. Mubajije impamvu ambwira yuko babuze yuko ubwoko bwabo badashingira umugabo bavuye muri FDL ko baperereje bagasanga tudahuje ubwoko ko batashingira mu bahutu. Dukomeza gukora preparation z'ubukwe umukobwa ansaba yuko tubana dukora mariage civile tujya no kwa padiri dukora na reception ariko dote ntago yabaye kubera ko inkwano barayanze
Ndayisaba bavuga ko bavandimwe b'umugore we bari barashakanye bakomeje kumusopanyiriza bigera naho afashwe ajyanwa muri gereza nta dosiye nyuma za gufungurwa mu ntangiriro z'uyu mwaka Twinjiriwe mu nzu y'itindake mu ruganiriro twahasanze intebe y'urubaho gusa ibyumba byayo birere uretse icyumba Ndayisaba yashyizemo umufariso ahengeka umusaya inyandiko y'umuhesha w'inkiko w'umwuga yakoze kwa Ndayisaba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka igaragaza ko yinjiye mu nzu nta bikoresho birimo ijwi rya Amerika rivugana na mutwara Sibo Esther Masengesho mu mudugudu wa Gitaraga yaduhamirije ko Ndayisaba yatandukanye n'umugore kubera ikibazo cy'amoko
mu rubanza rwabo nk'umukozi ni ukuvuga ngo amakimbirane yabo yari ashingiye mu kudahuza ingengabitekerezo bitewe n'ibintu twanyuzemo umwe ati njye nari iki undi ati nari iki bikazana umwuka mubi mu rugo nta n'ikindi kintu cyabiteye ni kudahuza bishingiye ku moko
bituma basenya burundu
barashenye ariko
Baba bavandimwe b'umugore wa Ndayisaba n'Umutoni bari barashakanye nitwabashije kubabona ngo bagire icyo batangaza ibyemezo by'inkiko byategetse ko Ndayisaba atandukana n'Umutoni bari barashakanye kuva mu 2020 byanzuye ko badashobora kubana kubera ko nta rukundo rw'umuryango ruhari bitewe nuko umugore yahoraga tuku umugabo we ko ari intera hamwe y'umuhutu mu kwezi kwa 2023 urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwategetse ko Umutoni ntandizo yemereye kubera ko ariwe bari warataye urugo umunyamategeko Ndayisaba avuga ko kuva yafungwa mu buryo yitubwa amaherere nta hantu na hamwe yemerwa kubona akazi agakeka ko bigirwa mu ruhare n'umuryango yari yarashatsemo badahuje ubwoko urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko mu 2021 rwa rwaramuhagaritse mu gihe cy'imyaka 3 ku makosa y'imyitwarire avuga ko yarangije igihanda ariko yangirwa kongera kuba umunyamategeko yujuje ibisabwa Maître Moïse Nkunda barashukuriye urugaga akavuga ko hari ibyo bashingiyeho banga ko yakomeza kunganira abandi mu nkiko
akurikiranwa icyaha cyo gukubita no gukomerera urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rumuhamye icyaha arajurira muri TG barakonfirma arangije arajurira muri hotko rwa kabiri ntiyitaba urubanza bararusiba bivuze ngo ubu afite icyemezo cy'urukiko nuba yaragomba gufungwa nk'umwaka umwe n'igice cyangwa ibiri kitararangizwa ejo bundi adusabye kugaruka mu mwuga tumusabye kuzana icyemezo kigaragaza yuko atigeze afungwa aragenda azana icyemezo kitavugisha ukuri uko izo manza zose turazifite kandi iyo dossier twarayikurikiranye mu buryo buhagije Eric twiwe discipline yabavo ku bungu ni principe ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ko ari ndayisaba cyangwa ari kanaka ariko kugira ngo umuntu abe umuavoka agomba kuba ari inyangamugayo ntabwo rero wambwira ukuntu umuntu afata amashyiriro akamukubita akenda kumwica mu rugaga nta muntu n'umwe nabuze uburenganzira bwe kuko tuzi icyo uburenganzira bw'abandi bivuze
Ndayisaba avuga ko yasabye kuba noteri wikorera minisiteri y'ubutabera ikamuhakanira umubwira ko yakatiwe n'inkiko gusa afite icyemezo yahawe n'urwego rw'ubushinjacyaha kizarangira mu kwezi kwa munani uyu mwaka kigaragaza ko atigeze akatirwa n'inkiko hari baruwa y'urukiko rukuru yo mu kwezi kwa 12 umwaka w'2024 igaragaza ko Kashimpuruza yatewe ku cyemezo cyamufatiwe kuweho iyo umubajije kuki atekereza ku ngingo y'umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda Ndayisaba gusubiza muri aya magambo
biragoye cyane kumva ko bavuga ko hari umwe n'ubwiyunge kandi mu muryango hakirimo icyo kintu cyo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi ntibashyingirane
Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona ishusho rusange kuri iki kibazo cy'abadashobora gushyingiranwa bishingiye ku kudahuza ubwoko uretse ibyabaye kuri Ndayisaba n'uwo bari barashakanye abandi birinda kugira icyo babivugaho mu ruhame hari watubwiye ko iyi nkumi n'umusore bakunda n'abadahuje ubwoko imiryango itabishaka bagira inama umwe muri bo ko yakwirinda gukora icyo bafata nko kuvanga imiryango mu minsi mike ishize nibwo Ijwi rya Amerika yabagejejeho ikibazo cy'abarokotse genocide mu karere ka Muhanga bashakanye nabo badahuje ubwoko bikarangira ubufasha bahabwaga buhaga nk'uko babidutangarije Ijwi rya Amerika I Kigali
Inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora kubikurikirana bice ku rugaga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho kumwanya kumwanya
Ushaka kwinjira muri urugo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu cyangwa kuri web yacu waishatu radio yacu voa.com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urugo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize
Muruga kwa WhatsApp y'Ijwi rya Amerika usoma makuru gusa nta bubasha ufise go kubona abarurimwo byumvikana ko ukurubamwo atacu vica ku mutekano wawe nibiri muri telefone yawe
Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
turabizera nkuko mutwizera
mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi abakobwa n'abagore bize ibirebana n'ikoranabuhanga baravuga ko babashije kwiteza imbere bamwe muri bo bashinze amashyirahamwe bagakorera hamwe bahanga utunyarutso application dufasha igihugu mu iterambere inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye
Abatandukanye bavuganye n'Ijwi rya Amerika barimo bamwe mu bakenyezi n'abigeme bize ibyigwa by'ubuhinga bwa none mu gisata ja informatique bafashe ya mbere mu gushinga amashyirahamwe akora ibyo bize bemeza ko imyuga yabo ibatunga kandi igateza imbere igihugu cyabo bimwe mu bikorwa nabo bakenyezi n'abakobwa bashinze amashyirahamwe akora iby'ubuhinga bwa none birimo ibijanye no gutanga amatangazo hifashishijwe ubuhinga bwa none batiriwe barashika ku maradiyo ndetse no kuriha amafaranga bakoresheje ubuhinga aba bari mukenyezi Joelle Fidesi gakuba icegera curongoresha mu Fiadi ishamwe ry'abakenyezi bizi by'ubuhinga
umukenyezi yinze byo bisata by'ubuhinga twarashaka kuja hamwe ndashindishira hamwe ry'abakenyezi ari yatanguwa sanga rutwo tuntu dushobora gufasha gusahiriza umuryango n'igihugu gasangaho mu kibano babaye nabo nyene bari ko barafasha yo nuwo mwete no kumenya icyo umuntu abakeneye gushikako katibusaba kwiyungunganya muri uwo mwanya umuntu abafise
Madame Joelle asigura ko iby'ubuhinga bwa none bitaraba baminuje gusa avuga ko mu ishyirahamwe bashinze abatagize amahirwe yo guheza amashuri baronse inyigisho z'ubuhinga bugezweho
turi mu bisata bitandukanye migambi cyane cyane usanga tuko turakora usanga ariyo abajya abantu batashoboye guheza amashuri kugira tubigishe imyuga ishobora kubafasha mu kibano aho babaye kugira bashobore kuronka icyo bafashisha umuryango
umwigeme emeka ati agira neza nawe ari muri iryo shyirahamwe ry'abakenyezi bize ubuhinga bwa none ibyo akora birimo kuriha amafaranga hakoresheje ubuhinga kuri mikoro z'abakunzi bacu avuga ko bamaze gushika ku ntambwe ishimishije kuko banikorera imigambi hakoresheje imashini nyabwonko
zo gukora ama projet ariho application tumaze gukora yitwa AMS Advertising Management System ni application ni logiciel application web.
Emekatia avuga ko naho biruko akiraga haze mu bakenyezi nabigeme kuko batarajijuka neza mu kubyitabira, akavuga ko hari abaciyumvira ko ari ibikorwa by'abagabo.
Twasanze ubwo buhinga abakenyezi nabigeme barabutinya cyane, mengo twabihebeye abagabo mengo biraruhisha mugabo twashatse kubereka ko bishoboka kandi tubaho kajye ko kubyinjiramo nabo batera imbere.
Twaganiriye kandi n'abakenyezi bamaze gusobanukirwa ko bashoboye bagashegwa mu bikorwa birimo kurangura amabanga y'igihugu. Bamwe muri abo batubwiye ko umukenyezi ashobora gukora ibyo bibaza ko atoshobora mu gihe bamushize mu mwanya w'ukwiriye, naho ngo niyo bishitse hakagira hatitara ko n'umugabo byamushikira. Kuri mikro z'abakunzi b'ijwi ry'Amerika, Emirase Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi avuga ko uyu mukenyezi ajejwe amabanga aheza akayatunganya neza.
Abakenyezi bashoboye bariho kandi baci bavyerekana.
Ibyo biremezwa n'umwe mu bakenyezi bajejwe amabanga yo guhagararira abandi, ahavuga ko umukenyezi ashobora gukora ibikorwa byinshi kandi mu gihe kimwe bityo n'ibindi bitamugora.
Mu minsi yose aba ari karakora ibintu bitandukanye. Rero iyo uri indongozi usanga mu bintu ukora ku munsi utegezwa gukora ibikorwa bitandukanye. Rero iyo ushise uri umukenyezi ubusanzwe uziko witunganya neza.
Ku wa gatandatu igenekerezo rya munani ku kwezi isi yose yarahimbaje umunsi muzamakungu hariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi. Agaruka kuri uyu munsi, umukenyezi Emehase Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi ahamagarira abagenzi we kwama bafashe uwo munsi nk'akajyokeza ko kwirimbura mu ntumbero yo kugendera mu murongo umukenyezi wo muri kino gihe akwiye kwamagendera ko
umunsi mukuru wo kwirimbura. Mbega umukenyezi apfuye he? Aho hambere byari bimeze gute? Mbega uyu munsi bimeze gute? Umukenyezi ageze he?
Ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi mu Burundi byabereye mu ntara ya Bubanza, byitabiriwe n'abategetsi batandukanye barimo Perezida Evariste Ndayishimiye, umutambukanyi wiwe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere n'abandi. Abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo zirimo n'igisirikare n'igipolisi bakoze defile berekana akanyamuneza bafise mu byo bakora. Mu ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije, yasabye buri wese gushigikira ibikorwa by'iterambere ry'umukenyezi.
Ni nacyo gituma ari ngombwa gushigikira imigambi y'abakenyezi na cyane cyane mu byo batishoboreye bonyene, kugira ngo uruhara rwabo rwerekeza ku mbaraga zose z'igihugu cyacu wibonekeze gusumba. Nasabye abantu bose bafise icyo bafasha mu iterambere ry'umukenyezi ngo bahaguruke bakore tubibone. Ndasaba abagabo bashyigikira abakenyezi babo mu bijyanye n'iterambere ntibababere intambamyi.
Umunsi mpuzamakungu hari wagateka k'umukenyezi mu Burundi wahimbajwe ku kivugo kigira kiti umukenyezi ni nkingi y'iterambere, tumushigikire mu migambi igana ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 giteye imbere mu mwaka w'2060. Thierry Vendashimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Mu rubuga rw'imikino duhere mu Burundi, rushanwa rya basketball ry'abakobwa rizatangira mu mpera z'iki cyumweru rizitabirwa n'amakipe umunani. Deziratunga Imana.
Imigwi umunani ni igiye kuzitabira ihiganwa ry'u Burundi rya basketball mu gisata cy'abagore mu gihe mu mwaka uheze yari itandatu. Iyo nayo ni Rumuri, Urunani, Young Sisters, Gazelle, Gladiators, Messager Ngozi, Dynamo na Rizipo. Iryo higanwa rizotangura kwa gatandatu igenkezo rya 15 ukwezi kwa gatatu. N'imigwi yiteguye bihagije mu kugura abakenyi barimo nabo hanze y'u Burundi. Imigwi mishasha nka Dynamo na Rizipo ije gukomeza higanwa kuko no mu bagabo iyo migwi buri mwaka igwanira ibikombe. Dusenge Fiesta akinira umugwi wa Rizipo avuga ko yiteze higanwa rigoye. Yabwijwe ijya Amerika uko bariko baritegura mu ntumbero yo gutwara igikombe.
N'amatrenema arangwa n'ukwitanga kw'abakinyi kw'abakoch, amatrenema abarimwo inguvu nyinshi arivyo binaduha icizere yuko mwino shampiyona tuzokwigenza neza, ibi tuzogira resulta nziza. Harimwo kwitanga kwinshi mwino shampiyona kuri pari y'abantu bariko baradushigikira, biriko biratumotiva ego, biriko bituma twumva twokora kugira ntituzobatenguhe.
Naniyo Nkuru Elsa yahoze mu mugwi wa Gazelle ubu akaba agiye gukinira Dynamo amenyesha ko biteze akarusho haba mu gukina no mu mishahara.
Kuba imigwi yiyongereye ni avantage kuri twebwe abakinyi kubera hadacaba amamatche menshi. Plus amamatche menshi niko umuntu atera amenyera imikino ugasanga arakomeye physiquement techniquement byose nyine ugasanga arevoluye nyene aradugije niveau yiwe ikaja hejuru. Ekipe z'abahungu zirinze zizana z'abakobwa baca babishiramo uburyo rero hari abakinyi bagiye kuronka ama opportunite usange barabaye nka bamedora twumva nyene birabaye nk'umwuga irababeshejeho baragize ico bashika ko baragize ico bakuramo muri yo basket.
Nadine Kamaliza yakinye basketball bakabari mu ndongozi za Young Sisters yiteze ihiganwa rikomeye akizera ko abakunzi b'ugo rukino baziyongera kubibuga.
Iyi imigwi y'abagabo ikomeye itanguye gushinga imigwi y'abakobwa novuga ko byerekana ko uguhangana kuri mu bagabo ushobora gutandukira mu bagore. Ivyo navyo bizotuma tubona inkino nziza cyane kandi zibereye ijisho mu bagore tugiye gutera imbere kuko iyi imigwi ikomeye abafana baba benshi ku kibuga bikanatuma novuga babigeme bacu bitanga kurusha uko bahora. Twebwe abagore dufise umwizero ko natwe novuga ihiganwa ryacu ryaronse n'abarifata mu mugongo rigiye gukomera.
Ziratungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ikipe ya Kigali Volleyball Club ni imwe mu makipe yagize uruhare rukomeye mu kuzamura urwego rw'umukino wa volleyball mu Rwanda. Gusa muri iyi minsi ubuhangange bwayo burimo gukendera amateka yayo. Jean-Claude Munyandinda.
Muri volleyball yo mu Rwanda iyo uvuze ikipe yitwa Kigali Volleyball Club KVC abenshi barakangarana. Abakangarana kurushaho ariko ni abakunzi b'amakipe ahora gahanganye n'iyi kipe yitirirwa umujyi wa Kigali kuko KVC yari yarahindutse kasongo yihwa mu myaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda kugeza mu ntangiriro y'imyaka ya za 2000. Nk'uko tumaze kubimenyera muri izi gahunda zo kuvuga ku mateka y'amakipe yanditse izina twifashisha abagize uruhare mu bwamamare bwayo. Mbese Kigali Volleyball Club KVC yavutse ite? Igisubizo turagihabwa n'umwe mu banyabigwi bayo Alphonse Bayingana uri mu bayifashije kubaka igitinyiro. Twibuke ko uyu Bayingana aherutse kutuganirira no ku ikipe ya volleyball y'ishuri ryisumbuye rya Groupe Scolaire y'Ubutare yakiniye akanayibera kapiteni.
KVC twayishinze muri 1994 mu kwezi kwa munani. Twatangiye gukina volleyball nyuma ya Jenoside. Ari abasivili bari bari Kigali bamaze kurokoka, ari n'abasirikare mu babohoje igihugu. Dukina twembi na minuari y'abakanadiye. Tumaze gukina nibwo twavuze tuti ariko ko dukoze ikipe imwe turi abakinnyi benshi mureke dukora abiri. Abasivili tujya ukwacu, abasirikare baguma ukwabo. Abasivili tugiye ukwacu nibwo twicaye turavuga ngo reka dushake iki uko twita ikipe. Ikipe yari igizwe rero n'abantu bakinaga mu makipe atandukanye bavuye muri za universite, bavuye muri groupe, uye mu makipe y'abasivili ari Kigali hangaha nk'ikipe ya Beneri, ikipe ya Militransco na Electrogaz. Ababashije kurokoka bose b'abasivili bakora KVC. Kigali Volleyball Club itangira 1994 mu kwezi kwa munani.
Hagati y'umwaka w'1994 n'umwaka w'2004 ikipe ya Kigali Volleyball Club yabayeho mu buzima bw'insinzi n'ibikombe ku buryo nyuma y'imikino yayo ababaga batakurikiye uko yagenze babaga barimo kubaza ngo ese byarangiye KVC itsinze amaseti atatu kurangahe.
Hari n'ahantu twageze twajya gukina nk'ibutare cyangwa hanze ya Kigali wagaruka Kigali umuntu akaza kubaza ngo ni kurangahe kuko muri volleyball yitsinze ugira amaseti atatu. Twamaze ikindi cyane bakubaza ngo ni kurangahe, bakubaza ngo ese watsinze atatu kubusa cyangwa kurimo cyangwa kurabi sinzi bari bazi ni yande. Igisigaye ni ukumenya ngo ni ku maseti angahe.
Ikipe ya KVC mu gihe yari ihagaze neza mu kibuga yari ifite abafana benshi baruta kure abakunzi bamwe mu makipe y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Urutonde rw'abakinnyi bakomeye banyuze muri Kigali Volleyball Club ni rurerure cyane. Gusa mu mazina yaranze amateka y'iyi kipe ntabwo waburamo Alexis Mbaraga, Alphonse Bayingana, Alexis Rurisa, Emmanuel Muyombano, Cassius Isibo, Savio Salama, Boneste Harerimana, Théophile Minani, Jean-Luc Ndayicengurukiye, Emmanuel Bagaragaza, Jean Dodie Masumbuko, Pierre Marshall Kwizera, Yakan Lawrence, Christophe Mukunzi, Eric Nsabimana, Benjamin Kangabo n'abandi. Ese ibanga ry'insinzi ya buri gihe mu ikipe ya KVC ryari irihe? Twumve uwabaye umutoza wayo igihe kirekire Jean-Marie Nsengiyumva.
Urebye ibanga ryari rikomeye twari dufite nuko ibyacu byari nk'ikintu cy'umuryango cyane famiye, abantu bakundana cyane ku buryo mwajya no mu kibuga rwa rukundo mwarugenda mu ishyaka ugasanga mwese muhahuriza ahantu hamwe. Urumva twahurizaga muri cyane kuko n'abantu bari baziranye babanye igihe kirekire nta gihembo cyabaga ntaki motivasyo yinye wakirimo ya utsinzi haa chindu gamije urumo utsinzi kwa motivasyo yinye ituma abantu bashaka utsinzi
urwo rukundo rwaranze abanyamuryango ba kavese nirwo rwakomeje guherekeza ikipe kugeza mu mwaka 2005 ubwo yatangiraga gusubira inyuma kwera ibibazo bya mikoro kugeza na nubu umuryango wa Kigali Volleyball Club uracyashima ubwitange bw'abayoboye barimo Epa Ngendahimana na Stanislas Ruhinja ndetse n'abafana bayo bamagara ntunsige babaga bayobowe na Claude Kwizera wabaye icyamamare mu mukino wo gusiganwa mu mamodoka Jean-Claude Munyandinda ijwi rya Amerika I Kigali
ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi amagambo atagira mukuru arumba arindaro umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana